muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi, ibiganiro aho muri kumwe nanje Fidel Niyongabo, tukaba tubahaye ikaze
mu bantu bamwe bamwe bibimbonera kure yuko banditse ingo zishika 200 zokwica ingo z'abatutsi canke abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi
bongera n'utarajije kataramenya aho tugeze nyirari mwe vya kera z'abandi bakamisha ibonyabwoko.
Uyari Pasiteri Manase Niyongabo yatowe mu rugo iwe ku mutumba Mutwazi mu ntara ya Mabanda mu Burundi na Musitanteri w'intara ya Mabanda. Yariko avuga kuri icyo gitero. Iyi nkuru n'ayandi makuru iyo hijya no hino ku isi, harimo amatora mu gihugu cya Uganda n'urugendo rwa Perezida Obama muri Cuba. Turayagaruka ko mu kanya gatoya cyane. Tuhere ku makuru avugwa hijya no hino ku isi. Igipolisi ku murwa mukuru w'igihugu cya Uganda yacarashe imyuka ibabaza mu maso ku batora bashavujwe n'ibibazo mu bibanza mu kibanza cy'amatora mu gihe abanyayuganda bagiye mu matora. Umumenyesha makuru akorera Ijwi rya Amerika Elizabeth Pola avuga ko abapolisi barashe imyuka ibabaza mu maso inyuma y'uko abantu babegereye bidoga ko batashoboye gutora ku amasanduku y'amatora yakuwe mu kibanza cy'amatora imbere y'uko amasaha yo gutora arangira. Imbere yaho komisiyo ijejwe amatora muri Uganda yatangaje ko amatora yatanguye ku gihe mu bice bitandukanye vya gihugu ya Marako. Komisiyo imenyesha ko igikorwa cyo gutora cyatevye mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru no mu gice cha Wakiso. Abantu barenga 15 million muri Uganda bariyandikishije mu matora y'umukuru w'igihugu yabashinga amateka nayo mu nzego zo hasi. Perezida Yoweri Museveni amaze imyaka 30 ari ku butegetsi, ariko ahiganwa n'abakandida batavuga rumwe nawe indwi. Ukomeye cyane muri bo akaba ari Kizza Besigye, yatsinzwe inshuro zitatu imbere y'aya matora. Igisirikare mu gihugu cya Kenya cyatangaje ko cishe umutegetsi mukuru ajejwe iperereza w'umugwi Al-Shabab Mahad Karate. Yamara uwo mugwi urahakana iyo nkuru. Umuvugizi w'igisirikare cya Kenya David Obonyo yabwiye abamenyeshamakuru no musi wa kane ko Mahad Karate azwi kandi ku izina rya Abdirahim Mohamed Warsame yishwe n'abandi banywanyi 10 b'umurwi Al-Shabab mu gitero cy'indege z'ingwano cabereye mu bumanuko bwa Somalia ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri. Ikibanza cya internet gishyigikiye umugwi Al-Shabab kivuga ko ayo makuru ari binyoma, ko Karate ameze neza. Ico kibanza kimenyesha ko atabitero vy'indege z'ingwano vyabereye aho ikambi Karate yarimwo. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatanze amadolari 5 million y'agashimwe kuzotanga amakuru azoshobora gutuma Karate ashigwa imbere y'intara. Ubwo bushikiranganje bumenyesha ko afise uruhara rukomeye muri Nyat ibaba ry'umugwi Al-Shabab ryageze igitero ku ishure kaminuza ya Garissa mu gihugu cya Kenya mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze, cyahitanye abantu bagera ku 150. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mubandanya kumviriza amakuru iyo hirya no hino twabateguri. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yemeje uno munsi kwa kane ko azogira urugendo muri Cuba mu kwezi kuza gukomeza intambwe mu migenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba n'utwigoro dushobora gutuma ubuzima bw'abanyacuba bwisununura. Mu byo yanditse kuri Twitter, Obama yiyemeje kandi ko azoshikiriza ibibazo byerekeye agateka ka muntu mu biganiro n'abategetsi ba Cuba. Urugendo rwa Obama ruzoba rubaye rwa mbere rw'umuperezida wa Amerika ari mu mabanga yiwe mu kiringo kiri hafi y'imyaka 90. Nikindi kimenyetso cyo kwiyemeza kwa Perezida Obama kuvyerekeye imigenderanire mishasha hagati ya Cuba na Amerika no guhuza abanyamerika n'abanyacuba biciye mu kwagura ugutemberanira ubudandaji no gushobora kuronka amakuru. Perezida Obama azoshika muri Cuba mu rugendo rw'iminsi 2 ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu mbere y'uko aja mu gihugu cya Argentine. Urugendo rwiwe muri Cuba vyerekana ko Perezida Obama yiyemeje kuvyerekeye kubandanya kugira intambwe mu byo azokubakira ko igihe azoba yarangije amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Turikiya Ahmed Davutoglu avuga ko umunyasiriya akorana n'imigwi y'abagwanyi b'abakurd ariwe yagize igitero cya bombe yari yatezwe mu modoka ku murwa mukuru Ankara cyahitanye abantu 28. Mu ijambo ryashikirijwe kuri televiziyo no munsi wa kane, Davutoglu avuga ko icyo gitero cyagizwe n'umugwi w'abakurd ushaka kwiyongora kuri Turikiya PKK. Davutoglu avuga ko uwo munyasiriya ari umunywanyi w'umugwi w'abakurde bagwanya ubutegetsi muri Siriya YPG. Abategetsi b'igihugu cya Turikiya babona iyo migwi uko ari ibiri YPG na PKK ko ari imigwi y'iterabwoba. Yongeye kandi asaba amakungu gufasha kugwanya umugwi YPG, akaba ashaka ngaha kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashije uwo murwi mu rugamba rwo kugwanya intagondwa zitwa Leta ya Kiislamu. Yamara Saleh Muslim, umukuru w'umugwi YPG, arahakana ivyagirizo vy'igihugu ca Turikiya mu kuvuga ko umugwi ayoboye atasana ufitaniye n'ibitero vya bombe wagirizwa. Abategetsi mu gihugu ca Ghana batangaza ko abantu 53 bapfuye igihe bisi n'ikamyo vyasekana kw'ibarabara rikuru mu buraruko bw'umugwa mukuru Accra mw'ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Prezida w'igihugu ca Ghana John Mahama yashikirije ubutumwa bw'umubabaro ku bahasize ubuzima mu gitondo c'uno munsi wa kane. Abategetsi bariko barakora kugira batabara abantu bari mu kibanza iyo mpanuka yabereyemwo mu ntara ya Ahafo. Bivugwa ko iyo ari imwe mu mpanuka zo kwibarabara zikomeye cyane zibaye mu kiringo cy'imyaka itari mike. Bisi yari itwaye abantu 42, ivugwa ko yasekanye n'ikamyo yarije iva ku rundi ruhande rw'ibarabara. Abantu 23 bavuga ko bakomeretse muri iyo mpanuka. Radio ya Amerika i Washington DC, program y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri Radio Inshuti ya bose yumvikana kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mugihe amatora yabaye mu gihugu cha Uganda no munsi kuwa kane, amakuru ashikirizwa avuga ko umwe mu bakomeye mu batavuga rumwe na leta ariko ari yamamaza Kiza Besigye yoba yafunzwe. Umumenyesha makuru wacu Eric bagira ubusa ariko akurikirana amatora i Kampala aratubwira uko byagenze. Eric, watubwira uko byagenze?
Yego, nkuko mwari mubivuze ahagana mu masaha ya saa 12 n'igice za hano muri Uganda nibwo tumenye amakuru ko Kiza Besigye w'ishyaka FDC ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho muri Uganda yatawe muri yombi ahitwa Inaguru i Kampala. Na rero ngo arazira ko yashatse kwinjira mu nzu abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubundi, no kuvuga ngo n'abarwanashyaka ba FDC bavuga ko iyo nzu bari barimo kwiba amajwi. Ubwo rero yashatse kwinjiramo ku ngufu kugira ngo arebe uko bikorwa. Polisi imuta muri yombi, ababibonye nibo babanje kuduhamagara bavuga ko polisi yamujyanye batazi iyo imwerekeje. Gusa n'andi makuru yarangije kwemezwa n'umuvugizi w'ishyaka FDC yemeje ko yatawe muri yombi. Gusa nanone ukurikije iby'ibinyamakuru biri gutangaza, hari televiziyo ndi imbere y'Inyakenya ifite ishami rya hano muri Uganda NTV yo iragaragaza ko amakuru iri guhabwa na perezida wa komisiyo y'amatora Bwana Kigundu aragaragaza ko Kiza Besigye mu gihe gito kitarenga nk'iminota 20 yaba amaze kurekurwa.
Abanywanyi biwe babivuga ku iki ku ifungwa ryiwe?
N'ubundi baravuga ko ari ibintu bibabaje kandi ugeranije n'uburyo n'ubusanzwe uburyo biyamamazaga, urabona ko bari bafite icyizere cyane muri Kampala ko bagomba gutsinda amatora. Kumva rero bataye muri yombi umukuru wabo barwanira kugera ku butegetsi n'ibintu bibabakuriza.
Amatora yabandanije mu bindi bice nta bibazo nk'ivyo vyabaye, aho abakandida bo babagize ibibazo nk'ivyo.
Ibibazo byashatse kugaragara mu bindi bice ni ibibazo n'ibikoresho bigomba gufasha abatora kugira ngo batore ku gihe, igihe amatora yarateganyijwe ku isaha ya saa moya za hano muri Uganda, ubwo ni saa 12 zo mu Rwanda no mu Burundi. Hari ahantu hamwe na hamwe twagiye tunyura n'aho twagiye twumva, aho twagiye tunyura byageze mu masaa 5 nta gikoresho kiragera ku masite y'itora, ku buryo hari n'abashatse gucyamirana na polisi bavuga ko babasishije igihe, ariko nanone bagashimangira bati ahangaha n'ubundi naho abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ni ukuvuga ngo mwabigira uko mubigira kose, byaba saa 10 byaba saa 12 twabyutse saa 10 tuza gutora, n'ubundi birarangira dutoye.
Komisiyo y'amatora iravuga ko yari yongereje amasaha kubera ibibanza by'amatora bimwe bimwe byari byuguruye bitevye, arangira ryari muri ibyo bibanza byongerewe amasaha?
Tugeze kuri komisiyo y'amatora, n'ubundi komisiyo y'amatora ibikoze nyuma y'ikibazo Perezida Yoweri Museveni yabajijwe n'itangazamakuru akimara gutora Irushere mu burengerazuba iyo avuka. Ni ikibazo yabajijwe, baravuga bati hirya no hino abaturage barimo barizuzuta kubera ko batatoreye ku gihe kandi bagomba gutorera ku gihe nk'uburenganzira bemererwa. Aravuga ati ubwo ni ukuvuga ngo amatora irasabwa kongera igihe, ni ukuvuga ngo rero amatora yagombaga kurangira saa 10 za hano mu Rwanda ariyo saa 9 saa 10 za hano muri Uganda ariyo saa 9 yo mu Rwanda no mu Burundi, bayagize saa moya, ni ukuvuga ngo yago yarangiye saa moya za hano zarangije kugera, ni ukuvuga ngo hano ni saa 2 zirengaho 42.
Urakoze, yari umumenyeshamakuru wacu Eric Bagiruwe ubusa ari Kampala ikakurikirana amatora mu gihugu cya Uganda. Turabandanya tukubaza uko ibintu biza kugenda ku byerekeye amatora. Urakoze.
Nanjye ndabashimiye, urakoze.
Mu Burundi urwego rw'umwuga butumwa umuvugabutumwa mu dini rya Pentecote ku mutumba Mutwazi waraye rutewe n'abantu bitwaje ibigwanisho. Uyu mutumba uri muri komine ya Mabandi, intara ya Makamba, iri mu manuka bw'igihugu cy'u Burundi. Nyanurugo avuga ko yatewe n'imbonerakure kubera ko yaramaze kubibwirwa kandi ko atari rya mbere ategwa. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu Fidelite Ishatse.
Muri cyo gitere Imana yarakinze nta wahasize ubuzima. Manase niyo ngabo anye n'urugo ari wabo bantu bitwaje ibigwanisho bari baje kurondera ntibashoboye kumubona nk'uko avyivugira.
Mana yose rero n'icyo baraje ntibansanga, barandondeye barankena, harabajije bati ubuse hari, hanyuma rero bati ubona kiraranga hari nk'igihe cy'isaha 9 n'inusu.
Umwana yakubwiye ko baje ari bangahe?
Tugereranije baba bari nk'abane, kuko urumva hariho ari abari basigaye hanze, n'uyu umwe yinjiye afise inkoho n'intambi. Hanyuma kandi iyo ntambi ike yamusambisha ni ukuvuga ko yamubaza amushinze inyambugita ku inzosi, iraboneka naho yaciye ko ari ikintu camukwaruye.
Uyu muvugabutumwa nk'uko abandanya yimenyesha si ubwa mbere yategwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Irya mbere yategwa hari mu kwezi kw'12 k'umwaka uheze, naho nyina bari baje kumugandagura yabaciye mu ryahumye. Umukuru w'umutumba Mutwazi Deondi Mukanwa yatubwiye ko icyo gihe cyo mu kwezi kw'12 igihe Manase niyo ngabo yategwa yabishikirije amukwira mu cegeranyo yatanze. Tugerageje kumubaza ku nsiguro aho ibyo biterwa kuri uwo muvugabutumwa yatwishyuye ko ibyo bigoye. Manase niyo ngabo yikeka ko abo bakoze icyo gitero ku rugo rwiwe ari abo muganga uri ku butegetsi CNDD-FDD. Yatumenyesheje ko yarasanzwe yaraburiwe n'umwe mu bo bazinanye w'imbonerakure ku rugo rwiwe ku rutonde rw'ingo z'abatutsi hamwe n'abatu batavuganwe n'ubutegetsi zikurikiranwa hagufi n'imbonerakure.
Uyo muntu yatwongoreye nk'umugenzi atubwira inama zo bazarakoreshwa ku gatumba kamutwazi bamuri ku butegetsi. Turategura mu bantu bamwe bamwe b'imbonerakure yuko banditse ingo zishika 20 zizokwica ingo z'abatutsi canke abantu b'abahutu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Igihe boramuka batanguye ivyo bifuza gukora ibyo byo kwica badasangiye ibyiyumviro yuko natwe twoba kenera ababwiye ko ata politike ndimo wa mumpo yubusa kugeza naho bambaza ko natoye, ndabwira ko natoye, ndabereka kantu ze agafisha ko gutorerako.
Urongwe kinzo c'igipolisi muri komine ya Mabanda ntitwashoboye kumuronka. Igihe twaca ahakorera twabwiye ko ari mu ntara ku mugambo mukuru w'intara, telefone iwe nayo ntiyacamwe. Umugambo CNDD-FDD naho uhagariye muri komine Mabanda Hamenye Imana Bernard yatwishuye ko ibyo byizo ntonde atavyazi kandi ko tatabivuga ko. Musanyiri wa komine ya Mabanda Titiyaniyonkuru we tumubajije arakanye ibyo byizo ntonde yatubwiye ko bisa nibihuha
ubangira n'utarajijo kataramenya aho tugeze ngira rimwe vya kera z'abandi bakamishiho nyabwoko ubundi ho ngira ngo anabagomba herekeze umwe wikarose bavuga bon umuntu jema na senta wenzi ko ari umututsi canke bari umuhutu canke bari umutwa bon ndeka umuntu azubitohoza ariko ndazi neza yuko atagucaramo kuri mu mabanda ibyo ndabizi ndabishinga ntahe ishobora kuba ari ibintu by'ibihuha atabifatiye ariko umuntu ayo mubaza ko abantu bubona basigaye bagoye barafise chevre ya politique naho umva umukozi w'Imana nta ubizi twagiye turabona benshi bavugishwa ibitari byo mbere ku ntara makamba abitwa bakoze b'Imana nabo bakujije ibihuha cyane bituma n'abantu bahunga
naho biruko manase niyo ngamenyesha ko ari umukozi w'Imana ko atavye mu politique ajamwo muri komine y'Amabanda mu ntara ya Makamba Fidelite Ishatse juri ya Amerika
urakoze Fidelite kuri iyo nkuru rumwe mu gwaruka mu gisagara cha Bujumbura ruratera kamo urundi gwaruka ruri mu bikogwa byo guhungabanya umutekano kubiheba rukaba mu mahoro ako kamo katewe inyuma y'ibiganiro byari bimaze iminsi ibiri bihuza urwaruka duturuka mu migambwe no mu mashirahamwe yigenga ku mugwa mukuru Bujumbura ivyo biganiro byatunganijwe n'umuhari w'abaskut n'ihuriro ry'amashirahamwe y'urwaruka reja n'inkuru ya y'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka
Inyuma y'iminsi ibiri ugwaruka ruserukira amashirahamwe yigenga n'imigambwe ruri mu biganiro ku mugwa mukuru Bujumbura rumenyesha ko rwatahuye icari cyo kubana mu mahoro irakoze Arnaud yaserukiye ugwaruka go mu mugambwe iprona muri ibyo biganiro ashikireze ko yungutse byinshi agiye kubwira urundi gwaruka
muri izo nyigisho twasoye gukurikirana muri iminsi ibiri twaratahuye yuko abantu bose dukereraniye hama n'inyifato twosora kugira iyo habaye amatati twarabonye kandi yuko amatati yafisa turuka ariko yuko misi yose igikene wari kuganira tukaheza tugakura hayo matati n'ibidutandukanya byose ubwira dushobore kubana mu mahoro kwa mahoro ne kintu gihambaye mu buzima bw'igihugu mu buzima bw'iterambere ry'igihugu mu miryango no mu Burundi bwose
Arno irakoze asaba abitwaje ibigwanisho muri kino gihe na cyane cyane rwaruka rumwe rumwe ngo mu duce tumwe tumwe twigisagara cha Bujumbura kubishira hasi kuko ataco bizorwungura
guhagarika rukabona yuko ntahatarushika kandi byo ariko baragirana ni gusambura nta kamaro bizobazana nta kamaro bizonera abandi kandi ngaruka mbi zizoza kuri bo cyane ko aba batuma bo bibereye hanze bamerewe neza kandi naho bavuga ngo barabatuma kanini nabo byose bigwako cyane buri uno hanura yuko rero kubita umutima mpembero rukibuka imyaka rusigaje mikora imbere ni heza bamenye yuko igihugu ari cha twese kandi kugira nk'ikintu tekereho rero kuranje gutera amagrenade cyangwa ndo gutera kajigari mu gihugu
n'uyu yaserukiye urwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD avuga ko yatahuye ko kubana mu mahoro hagati y'urwaruka ari umushinge wa kazoza karwo ndayishimiye Cyrus ababazwa n'ingene hari ngo mugwaruka gwegamiye CNDD-FDD gwo mu makaritiye arimo umutekano muke ashikiriza ko we nabo basangiye ivyumviro bataruta bahahaza urundi rwaruka gwegamiye yindi migambwe
nta gatima na kamwe dufise kandi nta kutwigeze tugira ni naco gituma mu makaritiye amwamwe aho bashoboye kwiruka ko ugwaruka gw'umugambwe CNDD-FDD twarababishije turagenda mu yandi makaritiye atekanye ivyo birerekana neza yuko nta mugambi dufise ho gushamirana nabo twebwe kituragishingano kubaka Burundi
kimwe na Arnaud irakoze Cyrus ndayishimiye asaba urwaruka rushaka gushikiriza ivyumviro rubicishije mu ngimba kubiheba
icyo no basaba nuko bo kubita gatima mpembero bakaraba kazoza kabo nivyo baratera amagrenade mugabo ntagwaruka rugenda kugura grenade zirafisa bazigura hanyuma bakazizana bakazibaha bakazitera kandi ujya yigura n'ujya yitera ntibanganya imyaka bashigaje kuba kuri buno Burundi twebwe urwaruka dukwiye kumenya yuko ari twebwe dufise imyaka myinshi imbere yo kububamwo ugereranije n'abajya babaha ibigwanije ababyina ngene batera
muri kino gihe urwaruka rwegamiye umugambwe MSD utemera ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza rwagirizwa n'ubutegetsi bw'iBujumbura ko ruri mu barasa abajijwe umutekano rugatera grenade wari yaserukiye ugo gwaruka muri zo biganiro co kimwe no wari yaserukiye ugwaruka go muri Frode Bunyakuri ntibashinye kugira ico bashikirije George Niyungeko numwe mu batanze ivyigwa muri zo biganiro ashikiriza kugwaruka gwitavye ivyo biganiro vyibonekeje ko runyote wa mahoro yose ko ryiterambere umuhinga agatera kamo abakoresha ugwaruka ibikorwa bibi kubiheba
cyo twahanura cyane cyane abanyepolitike nuko boraba ineza y'igihugu bakareka gushira imbere ineza yabo bakamenya ko urugwaruka gatozo kurutegura kazoza kugira ngo ejo canke hirya yejo ntibazovuge ngo igihugu cyasambuwe n'abadukoresheje ariko bamenye ko nabo bagira uruhara mu kwenda igihugu itunganijwe bakaza barabereka imigambi yose bari ko barategura bakababaza na cyane cyane ko igihugu mu myaka iza kizoba kibazwaho
Sustain irumva wo mu muhari scout niwe cegera curongoye umugambi wo guhimiriza urugwaruka kubana mu mahoro no gutorera umuti amatati bidaciye mu ngimba amenyesha ko benurunani ruhurikiyemo amashirahamwe y'urwaruka reja bagiye kuguma hafi y'urwaruka
inyuma y'ibi muri reja no mu waskut hariho izindi nyigisho twamatwitegekanya n'ubu turabanda tuzitegekanya izinimwe mu bikorwa byinshi dutegura bifasha urwaruka n'ubu turabandanya no nga hariho novuga umugwi twashizeho urwaruka nyine uva muri abagwaruka nyine rw'abagwa batanu bazobajejwe gukurikirana bakaraba neza yuko bimwe biyemeza bako barabishira mu ngira urumva ko tuzobanda turi kumwe dushaka kuvana urwaruka ko namashira hamwe y'urwaruka bihora byose dukora n'ivyo urwaruka urumva urwaruka tutaza kugumana
uwo mugambi wo guhimiriza urwaruka kugira rubane mu mahoro wabereye mu ntara zitandatu z'igihugu arizo Kayanza Bururi Gitega Karusi Bujumbura no mu gisagara ca Bujumbura ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri iyo nkuru mu Burundi kandi hari grenade yaraitewe mu kabare kegukiye mu standere wa komine ruhoro mu ntara ya Ngozi Imana ngo yakinze ndaco yahitanye mu gihe yatewe mu kibanza mu standere yaryamye ateramiyemo inyuma y'iminota nka 33 havuye uwo mutware yikeka ko ari iterabwoba ariko ndiko rigirwa ko ari kagirwa ko n'abacuruza inzoga zitemewe n'amategeko mu ikambi y'abatecejwe izabo iri ngaho ku ruhororo kuva mu mwaka w'1993 ariho mu standere aba ibindi kuri inkuru twumvirize Jean Bosco Ndarurinze
Kubunywero aho bita bare amahoro bwegukira mu stantire wa komine Ruhororo niho haraye hatewe grenade iyo grenade yatewe amasaha giye ntacyo yahitanye birukundi mamerita ni mu stantire wa komine Ruhororo
twe tumaze kuhava twarumvise grenade ituritse haciye nk'iminota 33 tuhavuye hanyuma hariho wari ubaha gufi yaho yaturikiye yaciye telefona ambwira yuko bamuteye grenade ariko yo biturikiye ku barabara hagufiwe ndamubwira ntireka mpamagara abajeje umutekano baze kuraba hama bashitseyo niho baca abantelefona bambira yuko bateye grenade ku kabare nari ntameko nta bindi mwibyo byaro cyakurikiye twaciye tubishikiriza aho twategezwe kubishikiriza
grenade yatewe mu kibanza ahari hamye hateramiye mu stanteri aho yaravuye nk'inyuma y'iminota 33 gusa uwo mutware ati rishobora kuba ari iterabwoba ry'abacuruza inzoga zitemewe n'amategeko mu ikambi y'abateshejwe izabo ya Ruhororo
ari nk'iterabwoba ku bikorwa narimaze iminsi nkora narimaze iminsi ngwanya inzoga zitemewe n'amategeko kandi bobo bakoramo amafaranga canke no kugikunda bakagikunda nta zindi inzoga banywa ni inzoga bita ikibarube nico kiri no muri Ruhororo hajya muri site rero barakinywa cyane Nazindi nzoga bakunda. Ego nibaza ko ari byo byavuye ko kuko barafise ishavu. Narigeze no kuja kukimena hanyuma turagwana nabo bantu. Ahandi naho rangenda bakiruka ariko barangwanije cyane. Kuburyo ndakimena nyine tugwana barakinzuka ko nkuzinzuka.
Ababa muri iyo kambi bavuga ko abateye iyo grenade bashobora kuba arabashaka kubateranya na mustanteri. Asanzwe aba muri iyo kambi yabateshejwe izabo bari basanzwe babana neza nkuko bavyemeza
batwari tumaze kuryama twari aho tujyanye ndabomeye ngo byagenze ku byagenze uko tawo bisigura neza no kuri cyo nibaza ko abara baje kuduteranya na musitante nabo baje kuduteranya kugira ngo bavuge bati abari muri site nibo bateye musitante kare musitante ratashe dupfa
ego naratsumvise cyane n'imibereye muhira naratsumvise ndakune na bisikura kuturika raturitse ndayumva ivyo vyuko yatekwa mstanteri urumva ndavyumvise kuri we bimbariye iturika sinzo katurike kwa mstanteri mbwa nkuko bivuze tvya bigamije iki cyo tvya bigamije ntacho no menya bo barabagombye guteranya abantu bo nga ko cese nibaza uko ari uwo muntu ho nga hagiye gutera mstanteri
mu myaka iheze ndetse no gushika mu bihe hari ko haraba imyerekano mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi ababa muri iyo kambi yabateshejwe zabo ya Ruhororo bari bakunze kugiriranira ibibazo n'uburongozi bwa komine mustanera heruka gutogwa avuga ko umubano hagati yawo muri iyo kambi nawe ndetse n'abandi banyagihugu bose usanzwe ari mwiza abo muri yo kambi nabo nyene baremeza ko vyariko biraza ariko bakagira amagenga ko uwo mubano ushobora gutosekara
cyo nimvira ko ari abantu bo bagombye kuduteranya kugira ama bagira ngo kumbure nabo ngaha babikitse kora ntitwadusanzwe dukunda
nimari musanzwe mukundwa gute
ubwo bari basanzwe batukorera amaremera nyakeshi kandi ntibibari bwa mbere aha hategwa grenade na mbere yarigeze gutegwa bafata abantu barabayora baja kubapfunga bapfa bo bayoye twe tubaza ko byo rero ari nk'ibyo bya mbere ka intwaro twari dusanzwe tutabanye neza mugabo ubu ntacyo twari bwabibonemo mugabo mu minsi heze ntitwari dusanzwe tubanye neza ariko biraza mugabo birashobora kubyo kumwanya n'umwanya iyo babonye babuze nkaho bobihera barashobora gutera iyo grenade kugira barondere inyanduruko
mu gitondo cy'uwa kane iyo grenade yaraye itewe igipolisi ku ruhororo cyazindutse gusaka ibigwanisho mu mihana imwe imwe mu ikambi y'abateshejwe izabo yo ku ruhororo ariko ntacyahatowe eka nta n'uhagaritswe ku mvo z'amatohoza kuri iyo grenade yatewe ku ruhororo mu ntara ya Ngozi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri uyu mwanya ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije igipolisi ku mugwa mukuru w'igihugu cya Uganda carashimye ko ibabaza mu maso kubatora bashavujwe n'ibibazo mu bibanza mu kibanza cy'amatora mu gihe abanyaruganda bagiye mu matora no Moscow kane umenyesha makuru akorerejwe ijwi rya Amerika Elizabeth Paula avuga ko abapolisi barashimye ko ibabaza mu maso inyuma y'uko abantu babegereye bidoga ko batashoboye gutora kwa masandugu y'amatora yakuwe mu kibanza cy'amatora imbere y'uko amasaha y'ugutora arangira imbere yaho komisiyo ijejwe amatora muri Uganda yatangaje ko amatora yatanguye mu gihe ku gihe mu bice bitandukanye byo mu gihugu yamara iyo komisiyo imenyesha ko igikorwa cyo gutora cyatevye mu bice bimwe bimwe by'umugwa mukuru no mu gice cha Wakiso abantu barenga miliyoni 15 muri Uganda bariyandikishije mu matora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka hamwe nayo mu nzego zo hasi igisirikare mu gihugu cya Kenya cyatangaje ko cishe umutegetsi mukuru ajejwe iperereza w'umugwi Al-Shabab Mahad Karate yamara uwo mugwi urahakana ayo makuru. Umuvugizi w'igisirikare cya Kenya David Obonyo yabwiye abamenyesha makuru no musiku wa kane ko Mahad Karate azwi kandi ku izina rya Abdirahim Mohamed Warsame yishwe n'abandi banywanyi 10 b'umugwi Al-Shabab mu gitero c'indege z'ingwano cabereye mu manuka bwa Somalia ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri. Ikibanza cha internet gishigiki mugwi Al-Shabab kivuga ko aya makuru ari binyoma ko Karate ameze neza. Icyo kibanza kikaba kimenyesha ko atabitero by'indege z'ingwano vyabereye mu ikambi Karate yarimwo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yemeje no musiku wa kane ko azogira urugendo muri Cuba mu kwezi kuza gukomeza intambwe mu migenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba n'utwigoro dushobora gutuma ubuzima bw'abanyacuba bwisununura. Ivyo yanditse mu vyanditse kuri Twitter Obama yemeje kandi ko azoshikiriza ibibazo byerekeye agateka ka muntu mu biganiro n'abategetsi ba Cuba. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Turkiya Ahmed Davutoglu avuga ko umunyasiriya akorana n'imigwi y'abagwanyi b'abakurid ariwe yagize igitero cya bombe yari yatezwe mu modoka ku mugwa mukuru Ankara cyahitanye abantu 28. Mu ijambo ryashikirijwe kuri televiziyo no Moscow kane Davutoglu avuga ko ico gitero cagizwe n'umugwi w'abakurid ushaka kwiyongora kuri Turkiya PKK. Davutoglu avuga ko uwo munyasiriya ari umunywanyi w'umugwi w'abakurid bagwanya ubutegetsi muri Siriya YPG. Radio Ijwi rya Amerika inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twabashikirije muri uyu mwanya hano ibigarukiye tukadushimiye ingenieur yadufashije kubuhanga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimaskarara yadufashije kugiranya ibiganiro twabashikirije tubifurije umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.